Nkuba ni radio ijwi rya Amerika. Ishwi Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye, muri kumwe na Oriane Itangishaka ikaze makuru mu kwino saha. Kuruno wa kabiri abarongoye intara z'ubuseruko n'ubumanuko mu Rwanda babonanye na buramatari w'intara ya Kirundo mu Burundi ku mupaka wa Gasenyi Nemba.
Turashimira cyane imbaraga ndetse n'ubufatanye bwabayeho hagati y'inzego z'umutekano ku bihugu byombi, u Burundi n'u Rwanda. Yahakozwe operation zo guhashya ibyo bikorwa ndetse n'uwo mwanzi.
Uyu ni Kayitesi Alice, buramatari w'intara yo mu bumanuko bw'u Rwanda.
Twafashe ingingo yuko ubusumanja bukambibe tubugwanya cha kandi n'ababukora tukabahanahana ku buryo amakuru turonza ibisuma by'u Burundi n'ibisuma by'u Rwanda tuyahana kugira ngo tubituze kuko bidukwegera indwara z'abantu n'indwara z'ibikoko.
Uyo nawe ni buramatari w'intara ya Kirundo mu Burundi. Aya makuru yacu turaza kuyahera kuyavugwa hirya no hino ku isi. Tuje mu Buganda. Leta ya Uganda yafashe ingingo yo kurungika abanyeshure mu buruhuko indwi zibiri mbere yuko ikiringo c'amezi atatu kirangira kubera ikiza ca Ebola. Thomas Kamirinda aratubwira ibindi kuri inkuru.
Itangazo yashyize ahagaragara Minisitiri w'Uburezi wa Uganda Janet Museveni, akaba ari n'umutegarugori wa President Yoweri Museveni, avuga ko amashuri y'intango, amato n'ayisumbuye azafunga ku itariki ya 25 y'uku kwezi. Abayigamo bari mu gihembwe cya gatatu, ari nacyo cya nyuma cy'umwaka w'amashuri, cyari kuzarangira kuwa gatanu tariki ya 9 y'ukwezi gutaha. Ministre Museveni avuga ko kohereza abanyeshuri mu biruhuko hakiri kare bizagabanya ahantu abana bashobora kwandurira Ebola kubera guhura buri munsi n'abandi bagenzi babo benshi, abarimu n'abandi bakozi. Mu itangazo rye asobanura ko abanyeshuri 23 banduye Ebola kugeza ubu mu gihugu cyose, 8 muri bo yarabahitanye bitaba Imana. Muri rusange, Ministeri y'Ubuzima ya Uganda yo ivuga ko abaturage bose hamwe mu gihugu bari bamaze kwandura Ebola kugeza ejo kuwa mbere hashize bari 135, barimo 53 yishe.
Tumaskamirindo rakoze kuri iyo nkuru. Kandi naho abagabo bitwaje ibigwanisho banyuruje abantu batari munsi ya 80 kandi bisha abandi 11 mu bitero bitandukanye mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Eje ne mukankusera duha ibindi.
Leta ya Zamfara nimwe muzibasiwe n'uduco twitwaje intwaro tuzwi nk'amabandi mu karere, aho bakuye abantu mutima bashimuta abo bashakamo ingurane. Abayobozi bagihanga n'abaturage baho babivuga, bongeraho ko umutekano muke wiyongera mbere y'itora rya perezida riteganyijwe mu kwezi kwa kabiri. Mu mudugudu wa Masu uri mu bice byitaruye mu karere ka guverinoma Ibukuyum, amabandi yashimutse abantu 50 biganjemo abagore, nk'uko imiryango y'abashimuswe yabibwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters. Ismail Jinjiri, ufite umugore washimuswe muri abo, yavuze ko abagabo bafite imbunda bageze mu mudugudu atuyemo mu gitondo cya kare ejo kwa mbere, barundanya abagore babarirwa muri 40 na bamwe mu bagabo kandi bahise babinjiza mu ishyamba. Sanke Mufawa Masu, umuyobozi wa gakondo, yagize ati: "Dufite abagore barenga 50 basezeranye bashimuswe hamwe n'umugore utazwi w'inzira karengane z'abahinzi." Jinjiri na Masu bavuze ko bamwe mu bagore inyuma baje kurekurwa mu gihe abagabo babiri bari bakubiswe bikomeye kandi bajyanywe mu bitaro bikuru bya Bukuyum. Abatari munsi ya 27 basigaye baracyagizwe ingwate nk'uko aba bombi babivuga. Umuyobozi muri guverinoma i Bukuyum, Bashir Muawiya Mesudan, yavuze ko abayobozi mu karere bakirimo gusuzuma uko ibintu byifashe. Mu kindi gitero, abagabo bafite imbunda bateye abatuye Zonai mu karere ka Guso kandi bashimuse abantu byibura 20 barimo gukora imirimo mu mirima, bamwe babashije gutoroka.
Urakoze Jeanine Mukankusi. Abadereva b'indege mu isosiyete Kenya Airways bari barahagaritse akazi, bategetswe na sentare gusubira mu mirimo bitarenze ejo itariki 9 y'ukwezi kwa 11. Ni Jeanine Mukankusi atubandanyiriza iyi nkuru.
Umucamanza mu bibazo by'umurimo n'umubano n'abakoresha Anna Mwaure yafashe icyemezo kigira kiti: abadereva ba Kenya Airways bazaba basubiye ku mirimo yabo bitarenza saa 12 za mu gitondo tariki 9 y'ukwezi kwa 11 nta kindi gisabwe. Itegeko ry'urukiko rije nyuma y'ibaruwa y'umuyobozi mukuru wa Kenya Airways yari yagaragaje umugambi wo guhagarika amasezerano yari yumvikanyweho n'urugaga rw'abadereva bayo, ivuga ko imyigaragambyo barimo ubu inyuranyije n'amategeko kandi yongera ibibazo by'ubukungu. Abari mu ishyirahamwe ry'abadereva ba Kenya Airlines urugaga rugizwe n'abaterevu bagera muri 400 bagiye mu myigaragambyo kwa gatandatu nyuma yo kunanirwa gukemura impaka hari mezirebana n'amafaranga batanga ya pansiyo. Imyigaragambyo yatumye ingendo zibarirwa muri 40 zihagarikwa kandi byanabangamiye abagenzi 100,000 n'ibihumbi.
Barakoze bagenzi bacu badushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko muri ko mubandanya kumviza ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Makuru mu karere k'ibiyaga binini kuri uno munsi wa kabiri abarongoye intara z'ubuseruko n'umumanuko mu Rwanda bagiranye inama na buramatari w'intara ya Kirundo mu Burundi ku mupaka wa Gasenyi Nemba. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Désiré Hatungimana.
Inyuma y'umwaka umwe abategetsi bahuriye ku mupaka wa Nemba ugabura Burundi n'u Rwanda bongeye guhura kugira barabaho ibyo bapfunitse bigeze. Bose hamwe barashima uko umubano wifashe hagati y'Burundi n'u Rwanda. Guverineri w'Uburasirazuba Gasana Emmanuel amenyesha ko ivyo bari bishinze vyaranguwe.
Ivyo twabonye biduhuza by'umwihariko nuko muri iki gihe no kwitegura gahunda z'imbere kuko imipaka yarafunguwe, ariko nanone twanagaragaje n'ubushake bwa politiki bw'abakuru b'ibihugu byacu n'ibigenda bikurikiraho byo kubaka icyizere, kubaka umubano mwiza, ibintu byo guhanahana amakuru y'abambukira ku mupaka mu buryo butemewe n'amategeko, ndetse no gufasha ku kangura baga abanyarwanda n'abarundi baturi mupaka muri babana neza mushimire gushingano zacu.
Muri ibyo byaranguwe harimo no kubungabunga umutekano ku mipaka ibyo bihugu bihana. Ni mu gihe mu kibira hakunze kuvugwa abantu bitwaje ibigwanisho bateye u Rwanda mu nyuma bagasubirayo. Guverineri w'intara y'amajyepfo Kayitesi Alice arashima uko umutekano wifashe uno munsi.
Turashimira cyane imbaraga ndetse n'ubufatanye bwabayeho hagati y'inzego z'umutekano ku bihugu byombi u Burundi n'u Rwanda. Yahakozwe operation zo guhashya ibyo bikorwa ndetse n'uwo mwanzi. Gikomeje rero kandi nk'ubuyobozi twifuza ko cyakomeza gushyirwamo imbaraga nuko ibyo bikorwa by'ubufatanye ku mpande zombi byakomeza, kugira ngo n'uwo ari we wese washaka kongera kwihisha akaba yahungabanya umutekano w'abaturage b'u Rwanda anyuze muri izo nzira nawe abe yaboneka atangirwe hakiri kare.
Inyuma rero yo kurabira hamwe ibyaranguwe abategetsi baci bapfundika ibyo bagiye kurangura mu minsi ya vuba. Hatungimana Robert Arongo intara ya Kirundo amenyesha ko bashize ingufu hamwe atakizobananira. Yabwiye ijwi ry'Amerika ivyihutirwa.
Twafashe ingingo zijyanye no kugwaniriza hamwe ibiza by'indwara zifata ibikoko n'izifata abantu n'izifata ibitego, cyane cyane ikiza coronavirus mbere n'ikiza kiriko kiravugwa mu aka karere k'ibiyaga binini bita Ebola. Twafashe ingingo y'uko ubusumanja bukambibe tubugwanya cyane kandi n'ababukora tukabahanahana ku buryo amakuru turonza ibisuma by'i Burundi n'ibisuma by'u Rwanda tuyahana kugira ngo tubituze kuko bidukwegera indwara z'abantu n'indwara z'ibikoko.
Mu ntumbero yo kubandanya gukorera hamwe no guhuza Abarundi n'Abanyarwanda muri kino gihe impaka yuguruwe ku mugaragaro, Guverineri Gasana arerekana uko byogenda.
Twahoze tunavuga tuti nibishoboka dukina umupira mu karere ka Bugesera ari ya Nyamata cyangwa se tujye Kirundo duherekeze ikipe, abantu batangire kujya mu bihangano, gusabana, guhahirana, kubaka icyizere no gusangira amakuru n'ubumenyi uburyo butandukanye buganisha mu iterambere imibereho myiza y'abaturage bacu.
Imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda yari yatosekaye ku bigenekerezo bya 13 ukwezi kwa gatanu umwaka w'2015, aho hari abari bashatse gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, bamwe muri bo bagahungira mu Rwanda. Kuva icyo gihe leta y'u Burundi yari yararahiye ko idashobora kuganira n'u Rwanda abo bashatse gutembagaza ubutegetsi batarungitswe mu Burundi. Ariko muri no minsi imibonano yagiye irahuza abategetsi batandukanye b'ibyo bihugu uko ari bibiri imaze kugera ku ntambwe ishimishije ivyemezwa na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame.
Navuga rero ko ari intambwe igenda iterwa ishimishije, ngira ngo mu bihe biri imbere umubano uraza kugenda urushaho kuba mwiza n'Abarundi n'Abanyarwanda babana uko bikwiriye uko byari bisanzwe n'ubundi.
Na Perezida Evariste Ndayishimiye mu majambo yama yashikirije aremeza ko Abarundi n'Abanyarwanda bategerezwa kubana, akamenyesha ko ivyashitse ari ibere ryayazi hagati y'abavukanye. Désiré Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
tuve mu karere k'ibiyaga binini gato tuze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko haraba amatora y'abadepite n'abashinga amateka n'abakinguza amateka mu mareta ya Amerika. Mugenzi wacu Team Ishimwe ari muri kimwe mu bibanza by'amatora muri Leta ya Maryland aho ariko arakurikirana uko byifashe. Team Ishimwe, bimeze gute muri kano kanya ngaho muri Leta ya Maryland?
Urakoze Oriane, ako ndi hano muri Leta ya Maryland mu gace ka Silver Spring, abantu aho ndi mu cyumba bari gutoreramo. Urabona bari kugenda baza umwe umwe, ariko ukageraho ukabona umubare kugenda wiyongera. Urabona ko ari amatora mu by'ukuri ya gikurikirwa cyane ndetse abantu bitabiriye. Umuntu rero ubona uri gusa nk'aho ashyigikiwe cyane, harimo umudamu witwa Anita Mpambara Bakos. Uyu nguyu akaba ashobora kuba afite inkomoko muri Uganda. Niwe rero usa nk'aho abantu bashyigikiye. Nagiye mbibwirwa hamwe n'uko nagiye mbona abazaga muri aya matora mu mamodoka yabo bafite ibyapa biriho ifoto ye n'amagambo nyine, ubona asa nk'aho ari we bari gushyira imbere. Uyu nguyu Cox ari kwiyamamaza ku mwanya w'umusenateri muri Leta ya Maryland.
Mhm. Ego none ko twumva hamwe na hamwe bafite amakenga y'umutekano aho uri muri Silver Spring muri Leta ya Maryland, ho byifashe gute abantu baba bimvamwo umutekano yuko ukwiye canke bimeze gute?
Umutekano urahari, kuko urabona abantu baza nta kibazo bafite. Nange bigo menshi aga mukumba babanje kumbaza undi naho ngese agirumvikanije nk'umuntu udasa ndwamenyereye, nabwira ko ndi umunyamakuru w'u Rwanda nzabanza gusinya impapuro, ariko abandi bose bari kuzikora nta kibazo. Bahita bajya aho hari abantu bicaye bakabandika, ubundi bagakorajya aho bakagera
umutekano. Abapolisi bajejwe umutekano bobo boba bari mu bitigiri bisanzwe canke boba bongerekanye kubera ayo makenga y'umutekano?
Hafi ikigo cy'amashuri aya matora ari kuberamo, ntabwo nigeze mbona hari abapolisi bakunda abapolisi baba wenda bashyize imodoka yabo hariya bakigeze, wenda ko hari ikintu gishobora kuba nta kintu na kimwe kigaragaza ko hari umutekano muke. Ubona abantu hari umutuzo nk'uko bisanzwe nta kintu.
Urugero rw'abariko baratora wabuze ko bagenda bariyongerekana uko amasaha agenda arakura, bo bariyi ugwaruka abakiri bato no kuvuga abajene canke babura abantu bakuze, ubona bariko baritabira amatora bari mu ruhe rugero?
Urakoze Oriane kuri icyo kibazo. Harimo ingeri zose, harimo abantu ubona bakuze, harimo urubyiruko, harimo abo mu myaka yo hagati na hagati y'ubwo no kuvuga myiza 45 gato. Urabona ari abantu bitabira amatora ku kigero cy'imyaka ivanze hagati y'urubyiruko ubona kuva mu myaka 20 kuzamura kugeza kuri 60-70. Abo bose barahari, twabona abantu bacaze ndetse n'urubyiruko.
Urakoze cyane Team Ishimwe ngaho muri Leta ya Maryland muri Silver Spring. Ubandanye dukurikiranira hafi uko biko biragenda kuri icyo kibanza c'amatora y'abadepite n'abashinga amateka. Urakoze cyane.
Urakoze Oriane. Wende cy'umuntu yakongera nuko kizamenyekana kizava muri amatora kizatangazwa ejo kuwa kabiri masaha y'umugoroba.
Urakoze cyane Team Ishimwe. Ahandi rero nk'uko mwabyumvise rero abanyagihugu bose bafise impungenge ku matora yoba yo kuri uyu wa kabiri ashobora kubamwo umutekano. Ibibazo by'umutekano inzego zibishinzwe zo ziragerageza kubahumuriza. Ku bindi kuri inkuru twumve mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Uko amatora yagendaga yegereza niko n'amakuru atari yo kandi adafite gihamya yagendaga nayo aba menshi cyane buri munsi, ahanini ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Inzego z'umutekano zivuga ko imbuga nyinshi zavutse ziyita iz'Abanyamerika, nyamara mu by'ukuri ari ibihugu bihanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko Uburusiya, Ubushinwa na Irani biziri inyuma. Zikwirakwiza impuha kw'amajwi azibwa nk'uko byagenze mu 2020, nyine nk'uko babivugabo, ko amatora adashobora kwizerwa cyangwa se ko demokarasi ya Amerika ari baringa idakora na gato. Izindi ziba zigamije guca intege abaturage batavuga icyongereza kugira ngo batajya gutora. Imbuga nkoranyambaga zisanzwe zizwi nazo ziracikwa zigahitisha amakuru atari yo, nk'uko kaminuza New York ibyerekana mu bushakashatsi iherutse gutangaza. Meta, nyina wa Facebook na Instagram, Twitter, TikTok na YouTube ntizafashe ingamba zikomeye zo gukumira ibinyoma. Ariko YouTube, rimwe mu mashami ya Google, isubiza ko yabishyizemo ingufu. Ikinyamakuru The Washington Post cyemeza nacyo ko Twitter yafunze konti byibura enye zishobora kuba zifitanye isano n'Ubushinwa cyangwa Irani. Naho Meta ivuga ko yashinze amatsinda arenga 40 n'abantu 100 gukurikirana amakuru y'ibinyoma n'impuha. Abaturage amamiliyoni bemera impuha n'ibinyoma, bityo bakavuga ko nta kizere bafitiye amatora kuva mu 2020. Mu bushakashatsi ikigo YouGov poll cyakoze cyasanze abantu 13% batemera na gato kwaya matora ari mu mucyo, naho 19% bavuga ko babyemera gato ya cyane. Ku rundi ruhande, ibitangazamakuru byinshi bisanga abanyapolitiki bahakana ibyavuye mu matora yo mu 2020 bariyamamaje muri aya matora yo kuri uyu wa kabiri ari 100. Benshi muri bo ntibajya bavuga niba bemera ibizayavamo cyangwa se ko bazemera ko batsinzwe mu gihe ariko komisiyo y'itora ibitangaje. Aya matora abaye igihugu cy'Amerika cyaracitsemo ibice bibiri bitandukanye cyane mu myumvire kandi bidashobora kugira aho bihuriza, bikaba impamvu y'impungenge ku mutekano w'abakozi b'amatora n'abaturage. Minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu na FBI, ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha kigengwa na Minisiteri y'ubutabera, bavuga ko kuva mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize kugeza ubu bamaze kubona inshuro zirenze 1000 amakuru ku rugomo rushobora kuba muri iki gihe cy'amatora. Amwe muri aya makuru anyura ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mu butumwa bwanditse bwa email abatera ubwoba abakozi b'amatora, birimo no kubabwira ko bashobora kwicwa. FBI isobanura ko biri ku rwego rwa 58% muri leta zabayemo ahanini ibirego byo kurwanya ibyavuye mu matora yo mu 2020 nka Arizona, Georgia, Colorado, Michigan, Pennsylvania, Nevada na Wisconsin. Minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu na FBI bashyizeho umutwe wihariye w'abashinzwe gukumira no gukurikirana ibirebana byose no guteza umutekano muke n'iterabwoba. Uretse ibyo, leta zitandukanye ku giti cyazo nazo zafashe ingamba ko nta muntu ushobora kwegera imashini z'amatora atabifitiye uruhushya n'izo guhangana n'ibitero byo kwikoranabuhanga. Mu biro by'amatora henshi bahaye abakozi imyitozo mu by'umutekano, bashyizeho ibirahuri bitamenwa n'amasasu, bongereye abarinda umutekano. Muri make, inzego z'amatora n'umutekano ziragerageza guhumuriza abaturage ko zihora ziryamye amajanja ko amatora afite umutekano kandi ko akwiye kwizerwa.
Turamushimiye Thomas Kamirindi kuri iyo nkuru. Uburundi bugira gatatu mu bihugu bifise abantu benshi bariko basaba ubuhungiro mu gihugu cy'Ububiligi buza inyuma ya Afghanistan na Syria. Ibiharuro by'abarundi baja gusaba ubuhungiro mu Bubiligi byadugijwe n'ibihetse n'ibiherutse mu masezerano yari yasinywe hagati y'Uburundi na Serbia, aho binjirira ata rupapuro rw'inzira rwa visa, bakaba babona ko babandanyiriza mu Bubiligi ibihugu mu bihugu bya Buraya. Ayo masezerano rero aheruka guhagarikwa, amasezerano aka guhagarikwa kubera iki kibazo cabaja iburaya baciye muri Serbia. Mugenzi wacu Diane Nininahazwe yatumiye Alain Deric Ininahazwe yaciye muri iyo nzira na Josephine Jones Nkunzimana, umumenyeshamakuru yigenga ari mu bariko barafasha abavuye muri Serbia bagashika mu gihugu c'Ububiligi. Jones atangura asigura uko ubu ico kibazo cifashe.
Uko bimeze ni ukuvuga yuko umuntu yaramaze gushika muri Serbia ubu aracagerageza kugira ashobore gushika ngaha cyangwa ashobore gushika mu bindi bihugu ashobora gusabamo ubuhungiro. Ibyo nabyo murazi ko bidasanzwe byoroshye. Uko iminsi igenda niko abapolisi bagenda barafata abo bapasitori cyangwa abantu barinda baraza, ugasanga ibyo rero bituma abantu bagenda buke buke boranakanye bya bindi bari basanzwe bakora nko kugenda iminsi ibiri badahagarara cyangwa barondera abantu babatwara umwanya wose. Ubu ni ibi bikunda kubera harakanye cyane. Urumva no kuvuga yuko abariko baraza nibareka kuza ariko abacari mu nzira aho baracari mu nzira ariko n'umuntu n'umuntu agashora gushika ko baramaze kugera ku cyaka bwo bw'ibivuga bya burayi
iyo uvuga ngo baracaza no kuvuga ko hariho abari bagisigaye muri Serbie imbere yuko leta ya Serbie ni urundi bafata ingingo ihagarika ivyo byo kuza muri Serbie atavizaga drones hari bari bagisigaye
urumva muri Serbie kugira urinde kwa baro nk'abahashitse bakabiba mahera uko haravugwa abantu b'abarundi basanzwe barigize ibihangange mu kwakira abandi ndabiki bihangange ko urumva nibo basanzwe bari kuri terrain barabakira ariko bari kubarabakira rero hariho ababakira bakabajya mahera kirikare ugasanga nk'umuntu yabuze amahera akaringira kugira ngo abasore kumunikira amahera hariho abandi nabo baja mu aho basanzwe barindirira ibyo bisaba house game ukarindira kugira uzoro nk'umuntu akujyana peut-être ko rero dafite amahera ashanye kubera utararonka inzira kuko inzira yose uko ifashwe niko hatoguye indi nzira kugira umuntu ashobore kurengana ni ukuvuga rero abantu barashika bose ariko hari abakiri mu nzira n'ubu bakibaza ati mbega uciye ngaha byogenda gute kandi barindiriye gushika kugira bashobore gusaba ubwo buhungiro barondere
uvuze ngo baba bajya amahera bayabarira he mu makambi baba bashikiyemwo hehe
hariho abibiwe amahera mu makambi hariho n'abibiwe amahera n'abarundi bene wacu babakiriye kuko hari ukubwira ati reka ndagufata iri hoteli ndagufatire indwi hageze ugishika ugasanga yagufatiye iminsi ibiri iyo minsi yindi irenga k'itanu amahera akaba yashyize mu mufuka ibyo byarasize cyane aho mbere bitangura no gutera uruhagarara hamwe abarundi bamwe bari kubanza bakasuye kuza barizera abo barundi bahasanze kuri cyaha kugira bashobore kubasaba ngo bafashe bakemera gufashwa n'abandi banyamahanga kuko abarundi twebwe nyine nitwe twari ko turaribwa amahera n'abandi barundi bene wacu niko navuga
abo bari basanze bari ku rubuga muri Serbie bari bahabaye nk'abandi ni abantu ki bahakora iki bahamaze igihe kingana gute kugira ngo twumve ingene iryo herekano ry'amafaranga rigenda
hariho abari baje kuva hakiye igihe basanzwe bahametiriza hariho abandi baje bakabona harimo inyungu yo kuguma ngaho bakaguma muri ibi bihugu byose ubona abantu bagenda baracamwo harimo ukuboko k'umurundi abari inyuma abari kwarerekana cica ngaha cangaha kandi muri abo si bose bari korekite wovuga yuko batari ko barabajya amahera ibyo narumvise benshi bidoga bavuga ati twarize kandi twize na bene wacu nuko hariho amazina azwi hariho amasanamu yasohotse ariko si ibintu byagiye ku rubuga ngo bimenyekane ngo bari ko bararega umuntu kuko burya nawe uzi ko waciye mu magendu ukabona nawe bakwizeye mu magendu ntuza kubivugira hejuru suko byogenda
hari n'amakuru yigeze kucanacana ko bigitangura kumenyekana ivyo abarundi baja muri Serbie bikavuga ko hariho abarundi bari ngaho muri Serbie bahaje bakavuga ko ari impunzi bakabwira abandi bari mu nzira bakiri mu Burundi babasaba magati y'amafaranga ibihumbi bibiri by'ama-euro kugira ngo babahe ico bita impapuro z'inzira ivyo babasabira bitandukanye ivyo vyari vyo canke baba bashikuza babivuga
sinzi ikitigiri basaba c'amahera ariko hariho abarundi bari muri Serbie baza barababwira yuko bashobora kubafasha mu kubarondera n'amahoteli ivyo vyose bakabasaba batakweretse igipapuro kiboneka vyari bibonekeje kandi no mu gihugu c'Ubutariyano aho hariho aba kenyezi bagiye hamwe bakaza barasaba mero tagira ukongana abantu kugira bashobore kubafatira amatrain kandi bakabafatira amatike ya train atariyo abo nabo bagashobora gufatwa bari mu nzira urumva ni ibintu byagiye biribonekeye
urakoze Jones kutubwira gato ingene umuntu yashobora gushika urumva hari izo viza warazironka bamwe bakakurya ko amafaranga abandi bakagira iki ataviza isabwa ari uruhusha gusa winjira ugatanga mu kanya turakira bamwe hanyuma uce tusangiza urugendo rwa bamwe bakubwiye mu bo wakiriye n'ingene watanguye kubakira ariko hari abo duse ku mirongo ya telefone bifuza kubanza kubaza ibibazo turahera kuri Diodone ikaze ku ijuru rya Amerika
Ego murakoze cyane.
Uherereye ka Diodone?
Ah ndi muri Canada, Canada yo hagati mu gisagara cha Trois-Rivières. Province ya Quebec.
Nifashe gute ngaho Quebec?
Ah Quebec turakomeye communauté za Karekia Kabigali davuka abarundi abanyarwanda abakongomani n'abandi banyafrika muri rusange.
Yego, twagutumire rero Josephine Johnson Nkunzimana numenyesha makuru yigenga kandi no muhinga mu byo gutanga makuru ari mu bariko barafasha ku rubuga mu bibirigi ibitandukanye kuri abo barundi bashitse mu bibirigi n'abakiva muri Serbie bagana ububirigi. Akabazo ka ucankinererana
Jewe sinkunda kubaza gatanga intererano. Intererano ya mbere ndayihakura ababene wacu b'Abarundi ariko barava mu Burundi bajya mu bihugu bitandukanye. Iyi ntererano ni nk'impanuro nza gutanga kuri leta, leta nayo ni leta y'u Burundi. Ku Barundi bagenzi banje baba ariko barava mu bihugu u Burundi bagana ibindi bihugu by'amahanga. Icya mbere cyo cyane bamenyesha iyo umuntu afashe urugendo rwo kuva mu gihugu iwe ku mpamvu zitandukanye aburiza kwihanganira ibintu byose aburiza guhura nabyo mu nzira. Hanyuma naho ni ugushobora gukebura Abarundi baba baramaze gushyika imbere. Si byiza iyo mugenzi awubonye yuko nawe hari byamugoye mu gihugu bisabye kwica gihugu akivamo ku mpamvu ziwe ku gaco ciwe nawe kuki profita ushobora kumujya amahera mu buryo bucyanka ubundi. Iyo ni ingeso mbi y'ubukoko igenda ituranga Abarundi aho turi hose hirya no hino, si byiza na gatoya. Yindi ntererano ndayitanga kuri leta. Burya igituma Abarundi bahangayika bakava mu kiwabo bakaza mu bihugu bitandukanye biva ku mpamvu nyinshi biterwa na leta. Leta ni ukuvuga y'u Burundi iba ari imwe, ntituraba ngo ni bariya ngo bagiye bakurikirana ngo no munsi haraba leta iguma ari imwe. Leta ikwiye gufata imigambi irashe mu bisata bitandukanye. Icya mbere ni iki? Umutekano kuri bose bawukomeze, hanyuma bakora imigambi y'iterambere, bagura ibikorwa, bagura amakompanyi akora ibintu bitandukanye. Mu Burundi abantu baramenyereye yuko abantu bashobora kubaho neza ari abantu bakora muri leta cyangwa mu mashyirahamwe akokira leta cyangwa mu maonite. Mugatiye mu bihugu ndimwo harimwo ubuvuzi bwinshi butandukanye, amakompanyi, amahinguro atandukanye, umuntu arakora akaronka amafaranga ku buryo butandukanye. Cyo kimwe n'uriya akora muri leta cyangwa akora muri serivisi kanaka, ni ukuvuga leta niyo yavuze gukora ibyo bikorwa byose. Abarundi tureke guhangayika mu bindi bihugu kuko ibyo byose bituma na leta ibaho yonyine ikikunda n'abari muri iyo sisiteme no gukora ibintu bituma bonyine biberaho neza. Hanyuma populasiyo abanyagihugu ukamenga twebwe turaba gukurikira gusa.
Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza Dieudonné ngaho muri Quebec.
Ego namwe mugira umunsi mwiza, murakoze kuntumira. Bye bye.
Ego ugira umunsi mwiza Josephine Johnson Nkunzimana. Ivyumviro vya Dieudonné urabyumvise. Umwe mu baciye mu nzira ndende iri muri Serbie turamuronse ku murongo wa telefone. Tumwakire hama Jones aca tubwira aho yakuye icyumviro n'ingene yatanguye imigambi yo itandukanye kuza arafasha aho bashika mu Bubiligi. Turafise Alain
Bumba.
Ego ikaze ku ijuru rya Amerika no muri Isanga.
Ego.
Ala uri muri bamwe bashoboye gushika iburaya mu Bubiligi uciye mu nzira yo muri Serbie. Dusangiza urugendo rwawe rwatanguye ryari ruza kurangira ryari?
Urugendo rwanda rwatanguye itariki 5 z'ukwezi kwa cumi. Nafata indege y'Ubujumbura ngana muri Serbia, hama nshikayo itariki 6 hari mu masaa sita. Twaje tugura kapisimu turafungura, hanyuma tutongera ikintu twa demu. Demu rero nicyo kintu rero ni ukuvuga yuko uba urondera kumbe ushobora gufata gufata kuri frontiere ya Bosni nambe ya Serbi uja Bosni. Rero aho hantu hariho vire ucujamo, hanyuma uhageze aca haza umupasere mama avuganye baba bamurondeye manini dushaka kujabuka isanga kuri kote ya Bosni abapolisi bari muri patrouille. Bosni twaratambutse nk'ikintu cy'amasaha meza 6-8 nyiruka kubera twashikiye abapolisi badufashe mu masaha 6.
Icyo rero kiganiro cyose murashaka kukironka kuri site yacu ya interineti ni wezitatu akaburungu radiyo yacu VOA. Ndashimiye Nadia Taha ku biganiro n'amakuru adufashije. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Murakoze.